Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda yumvikanira ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwari ku gataka ku Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 ahandi mushobora kumviganiro vyacu muca kuruga rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi hano muri studio y'indwi muri kumena Jo Diane nahazwe tugiye kumarana isaha yose mu kiganiro muri isanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jeni mkitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kaze kandi inshuti bakunze ijwi rya Amerika. Ikiganiro muri sanga cyo kwa gatandatu nkuko maze kubimenyera urubuga abari rwanyu mwese aho muri muba muri abamuwamure abatumire kugira ngo mutubwire amakuru avugwa aho iwanyu ivyumviro bitandukanye ku makuru twabashikirije muri nondwi turiko turasozera gutsa turibukanya ko naho twisanzura mu gushikiriza iri ku mutima icyumviro cyose cy'uyundi dubwirizwa kucubaha imbere yuko rero tubaha urubuga tubanze twibukanya makuru ya vuzwe muri nondwi duhereye I Bujumbura mu Burundi amahuriro y'amasendika y'abakozi bo mu Burundi COSIBU na CSP amakenga ni yose ko leta y'u Burundi zohava ibasaba gutera amatora imirije muri 2020 ku nguvu mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka aratwibutsa ibindi byavuzwe kuri ino nkuru
Ijo tegeko shikiranganji risaba intererano z'amatora ya 2020 cyateye ko bikumu n'abashikiranganji babiri ba leta y'u Burundi kwigenekereza ya 11 ukwezi kwa 12 ku mwaka uheze umushikiranganji bw'ishyaka cya leta n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu Ijo tegeko ritegekanya ko izo ntererano zizomara imyaka 2 ya 2018 na 2019 no kuvuga ko zitegerezwa gutangura gutozwa muri kuno kwezi kwa mbere turimo ivyo bika ariko abaje kuba ibiganiro nkuko abo mu masendika ahurikiyemo abakozi ba leta babivuga ibiganiro bitaraba nkuko Celestin Nsengiyumva icegera cy'urongo yihuriro ry'amasendika COSIBU yabibwiye ijwi rya Amerika agatangazwa nuko hari bumwe mu bushikiranganji buza bwatanguye gukura izo ntererano ku mishahara y'abakozi babukoramwo
hari abakoresha bamwe batanguye gutoza amafaranga yo guterera ayo matora kandi iyo ngingo iri muri iyo bwirizwa y'abashikiranganji itaraja mu ngiro ibyo biganiro rero nibyo byoca bituma tuvugana na nabo bakoresha ingena vyogenda kugira ngo igikorwa kigende neza umva rero ibyo no kurenga bwa mbere kuvyanditse muri iyo tegeko shikiranganje ikindi cya kabiri naco no gufata abantu ku nguvu guterera mutavyumvikanye
ubushikiranganje budomwa ku rutoke ko bajejwe ubuzi batangwe gukata izo ntererano ku mishahara y'abakozi no bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida mu itangazo ryashizwe habona n'amasedika SNTS na SINAPA ahurikiye ngo abakozi bo muri ubwo bushikiranganje biyamiriza gutozwa ku nguvu izo ntererano bagasaba cyo kimwe na COSIBU ibiganiro icegera cy'urongoye ihuriro ry'amasendika abakozi COSIBU arizera ko leta igiye gutunganya izo biganiro kugira abakozi bagire icyo bashikirije kuri iyo ntererano y'amatora Celestin Nsengiyumva agahakana ko amahuriro y'amasendika yo bafise intumbero yo kubuza abakozi ba leta gutanga intererano z'amatora
nibo babyanditse usoma ku nyigira gatanu bamba article 5 y'igitegeko nshikiranganje bavuga bati dialogue social sera organisé pour explication du processus mu kirundi no kuvuga ibiganiro bizoba kugira ngo basigure ingena iryo tegeko rizoja mu ngiro n'ingena bizogenda
mu bisubwo bakoreta bivuga ati
kibu ikura gumura na botanzio nereno chaivam
ahogo ni kufasha reta umbi gumura ahogo nuwagona anwa gutanga yumbi sahari vigani yo azo chatanga
Terasa Ndahiraja avugira ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu aremeza kugo rwandiko rw'amahuriro y'amasendika kosibu na CSB ruza rwabashikiriye akavuga ko abategerezwa kugira icyo bavuze kubiri muri rwo bari mu ngendo z'akazi mu gihugu hagati isango aryo kundwiza iryo tegeko nshikiranganje risaba intererano z'amatora ya 2020 yega imigwi itatu y'abarundi umugwi wa mbere n'abadahembwa umushahara ku kwezi batuzwe n'uburimyi n'ubworozi bazotanga ibihumbi bibiri ku mwaka cyo kimwe n'abanyeshuri bageze gutora bazotanga amafaranga igihumbi umugwi wa kabiri ugizwe n'abakozi bakorera umushahara ukorera ibihumbi 50 ategerezwa gutanga amafaranga 500 ku kwezi ukorera hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 ategerezwa gutanga igihumbi ku kwezi ukorera hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 200 ategerezwa gutanga ibihumbi 200 ku kwezi ukorera hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 500 ategerezwa gutanga ibihumbi 500 ku kwezi hagati y'ibihumbi 500 n'umuriyoni ibihumbi 30 abahembwa ayarenga umuriyoni w'amafaranga y'amarundi iryo tegeko ribasaba umushahara wabo wose buri mwaka ubundi mugwi w'abagwiza tunga abafise amahinguriro n'andi mashyirahamwe usabwa gutanga intererano zivuye ku bushake bwabo nk'uko umushikiranganje w'intoro hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yabisiguriye inama shikiranganje Bujumbura Evariste Nzikobanyanka Ijwi rya Amerika
naho mu Rwanda gashavu karaniga kwa kwesha imihoro itandukanye ya telefone cyane cyane nka MTN aho usanga gutora uri kuri telefone abisigaye bifatwa nk'amahigwe MTN iti ntimurira busema ico kibazo turakizi mugenzi wacu Asumta Kaboyi mu Rwanda aradusobanurira ikibazo uko cifashe
numero composé n'est pas accessible en ce moment
baragira bati umurongo muhamagaye ntushobora kuboneka mwongere muganye aha ni ku murongo w'ikigo cya MTN imvugo yari imaze kumenyerwa na benshi imvugo yabanje guteranya abantu uhamagaye yaketse ko uwo yashakaga yanze kumwitaba cyangwa se yafunze telefone ibintu byashyize abafatabuguzi ba MTN mu rujijo ku buryo hari hagiye gushira ukwezi nta muyobozi n'umwe w'iki kigo urasobanura iby'iki kibazo
iyo uhamagaye nk'umuntu hari igihe telefone icamo akanya gatoya ubundi kaba ibaye compose kandi yari gucamo
cyambere cyo hari serivisi bakoraga nizigende nizihure
kuba hamagara umuntu ibikunde kuba wanatira ugatsinda bikamara nk'umunsi wose utarabona amayinite watiye asanga bayagwaye nk'ejo ni kimwe cy'ikibazo twabonaga muri ino minsi
hari ikintu byabahungabanije mu kazi kanyu
urumva niba wari ukeneye guhamagara umuntu nibite bikunda urumva ko ari byaba bifuza
itumanaho rya telefone ngendanwa rimaze kwamamara cyane mu gihugu ndetse ugasanga ryarinjiye mu buzima bw'abantu bwa buri munsi hari benshi bavuga ko kubura umurongo byagiye bidindira imirimo yabo muri iyi minsi
urumva ko nyine ari ikibazo cy'amaherere cyane cyane habaye ari nk'umuntu wihuta abantu bakoze imbere hejuru yacu aguhamagara ari business mufitanye idaciye muri mwe gatakwiworera mbona ko byabyisha akazi kenshi
hari ubwo n'abantu banshakaga ku murongo wa MTN ntibambone
iyo bakuburaga hari icyo byaguhombyaga
hari icyo byampombyaga muri gahunda twaga dufitanye n'uwo muntu ari nk'uwo twaga dufitanye ku kibazo cy'imyishyurire y'amafaranga nawe namukoreye twananye ko duhurira ibunaka kandi ari wagombaga kuyamba kandi ari njye wakagombye gukurikirana mbese ahantu ageze iki ariko yaranshatse arambura biba ngombwa ko nongera kuvugana nawe ku wundi munsi kuri uwo munsi amafaranga narabuze
hari yagiye gushira ukwezi abantu binubira iki kibazo ndetse nta n'ubaye ibisobanuro kuri wa gatanu nibwo MTN Rwanda yasobanuye bwa mbere kuri iki kibazo yavuze ko mu kwezi kwa 12 umwaka ushize abakiriya ba MTN bakoresheje uyu murongo bahamagaye ari benshi cyane ku buryo uko bari basanzwe bahamagara byikubye inshuro zirenze ebyiri n'igice abayobozi ba MTN Rwanda bavuga ko uko kwiyongera byanahuriranye ibikorwa byo kwagura imiyoboro basimbuza ishaje Ganetine Nzitatira ushinzwe tekinike muri MTN Rwanda yabisobanuriye abanyamakuru
ku buryo ntabwo tutabyitse cyane kuko icya mbere twari muri process yo kongera ubushobozi bwa rezo yacu ikindi ibyo kongera ubushobozi ubundi twabiteganyaga muri amezi atanatu akurikira ikibanze kwari gusimbura ibishaje twamara gusimbura ibishaje akurikiraho kongera ubushobozi garezo yacu niyo faza tujye kujyamo ubu ngubu ariko icyabiteye cyane nkuko kwemezwa nabisobanuye na abantu bahamagaye cyane mu buryo budasanzwe
kibazo cy'itumanaho ricikagurika cyangwa niriboneke kiravuga ku barikoresha b'imbere mu gihugu cyangwa na bamwe mu bahamagara bari hanze y'igihugu iyi sosiyete y'itumanaho ya MTN ubifite abafatabuguzi babarirwa muri miliyoni zisaga enye iki kigo ariko gitangaza ko ubu kigiye kujya kibwira abakiriya bayo buri cyumweru uko kwagura ibikorwa byacyo bigenze n'uko serivisi zigiye kujya zigenda zirushaho kuba nziza abayobozi ba MTN ariko birinze kuvuga uzaryozwa igihombo cyaba cyarakomotse ku mikorere mibi yagaragaye muri ibi bihe Asumta Kaboye ijwi rya Amerika I Kigali
Nuko rero barakoze bamenyesha makuru bacu batwibukije amwe amwe makuru yaranze inondwi mu karere naho umwanya nirwanyu urubuga turarubahaye ahiwanyu hariko havugwa maki havuzwa maki muri inondwi turiko turasozera hama mugonyiki ku makuru atandukanye ijwi rya Amerika ryabatangarije muri inondwi turabarindiriye twiyagire mwisanzuye ariko mubahana WhatsApp yacu ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe muduhaka nimero kanyu hama natwe tukabahamagara ndi Diane nahazwe muri studio y'indwi Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muhinga bw'ivyuma ino 5 kimenye turi kumwe abanze duhaka ririmbo twinjire muri weekend hama duhave twinjira mu kiganiro muri sanganye zina akaririmbo ni warandemewe ka Priscilla Innocent kamaze iminsi ngahe gasohotse ibiri gusa turahamya ko ijwi rya Amerika ribaye mu radio ya mbere akabumvishije kano karirimbo warandemewe ka Priscilla akaba ari umuririmbyi w'umunyarwanda kazi mu kanya tubaza gutangura kubakira kuvuga rero turaguguruye kuri mwebwe mwese muri komumviriza ijwi rya Amerika nshuti bakunze kugira ngo mutubwire amakuru avugwa ahiwanyu mu gihe ico muvuga ku makuru atandukanye ijwi rya Amerika ryabatangarije muri nonzwi wa mbere twakiriye ni Habimana. Habimana, ijwi rya Amerika riraguhaye ikaze mu kiganiro muri sanga 10 wa gatandatu.
Ego cyane murakoze.
Wakuye uri hehe?
Ni ngaha mu gisagara cya Bujumbura niho nabakuye ndi.
Mu gisagara cya Bujumbura havugwa makiga Habimana.
Ase mu gisagara cya Bujumbura kweri ubu haratekanye akapfura karahise. Turetse gusa amakuru amwamwe turiko turabona rero by'inkuru nagomba kumera nkubabwira nuko itaciye kuri iyo radiyo bimwe twiboneye ku bijyanye n'amashengero tuguma tubona ngaha mu gisagara ukungene bamwe mu bayarongoye bitwara niyo nkuru rero hakuru nico nagomba kuvuga uwo munsi kugira ngo bitire n'akakohe cyane cyane abategetsi kugira nabo babaje cyane cyane ntari ya kumuswaga ubundi kweri abakirisu baho barashwanye biturutse ku bapastori mu gihe umapastori umwe yari agiye kuvuga ubutumwa uwundi nawe akaca ahaguruka akamukubita ikofi.
Bapfuye iki? Hari hehe neza na neza kumusaga?
Ari kumusaga ku rya kabiri
ishengero
ku ibarabara rya ku ishengero rya kabiri mu rushengero nituzi izina ryako sindajya ngo ndarusome ngo nsome hejuru ngo ndabe izina ryako mugani ku rya kabiri uvuye ku ikaburimbo uduka haruguru gatora.
Wowe ni wowe wari uri icyo gihe Gahabimana?
Icyo gihe naje niho nari indi narabyiboneye narabonye induru ingene yahabaye barashwana biba birebire mbere gushikaho n'abapolisi banaza iyo hatanga abapolisi mbere bo ngaho kumusaga basanzwe bahakorera bibatse ibintu byari kumera nabi cyane.
Imbarutso yabaye byari bivuye kuki hagati yabo bavugwa butuma babiri
kuko butuma ugiye kumviriza nk'abakristo bamwe baravuga bati ibyo byari biturutse ku mitungo y'ishengero abandi bakavuga ngo umwe ngo yarakurumva bavuga imvugo zibiri zitandukanye kuko rero mba nka twe tutoja ngo tubatse ngo tumenye ibiti baba bapfuye urumva biba ari imitungo yo mu ishengero kuko abakristo babo niko baba babivuze. Uretse nungaha kumusaga hariho n'ahandi biheruka kuba hariya mu ruziba ugira ushike ku isoko nawe nyine mu kwezi guhetse byarabaye twarahaciye dusanga abakirisu hoho byari bisumba nk'ibyabaye ngaha kumusaga aho abakirisu bobo bari banatoye n'amabuye bariko barasubira namwo gushikaho n'igipolisi kiza n'ishengero bakaca bayugara haraheze igihe mbere ishengero itaruguruba sindabaza ngo menye yuko ubuhoho yoba yaruguruye ko ntaheruka kujyayo mwiyi
urakoze cyane rwose Habimana. Hari ikiganiro
ikintu nagomba nongere ko navuga ati rero kubera iby'abapasitori cyangwa amashengero kubera ari ibintu menga ntibikontowe neza twasaba nka leta yuko yoza irabicungira hagufi kuko bariya abantu baba bayoboye abantu barenga 100 baciye bajya imbere mu gutera ibintu bitameze neza kandi aribo bari bagiye kuyobora abantu hari hakwiye kujyaho itegeko rimera nk'iryo kingira mwene abo bantu hagize uburenga ikosa basi agahanwa kuko uzosanga mwana aya masengero akunda kugira akajagari ugasanga uwo ari we wese abyiyumviriye bashinze isengero ari babiri bashwanuka cyo usanga umwe ashinze ku yiwe.
Urakoze Habimana bibwirwa benshi bikumva bene ivyo niko mu kirundi bavuga ico twemeye ku ijwi rya Amerika mu kiganiro iwanyu mu ntara kiba kuva kwa mbere gushika kwa gatanu ku munsi wa kabiri turafise umwanya wahariwe abanyedini tuzogerageza dutunganye ikiganiro tubatumire turabe indongozi z'amadini utwo tuntu baza barapfa kuko si ubwa mbere bibaye byarigeze kuba mu ruziba. Mwisha makuru wacu Diane Ndonsi yari yahashitse aradutangariza iyo nkuru tuzogaruka rero tubibandanye tubatumire twumve ico bagona kuri ubwo kuntu bishika bagacana. Murakoze cyane Habimana i Bujumbura. Turase kandi na Fosta ku murongo. Fosta ikaze ku ijwi rya Amerika. Fosta ikaze ku ijwi rya Amerika. Turumva umurongo wa telefone wiwe utariko uracamwo. Ikiganiro ni muri sanga tejo rya Amerika kwa gatandatu tubaha akanya kugira ngo mutubwire amakuru ariko aravugwa ahiwanyu ayahavuzwe canke ico mwiyumvira kuyo twabatangarije. Naramenya kuzaba byose Jogi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuwa gatandatu rubuga bari rwanyu turafise Kwizera ku murongo wa telefone. Kwizera ikaze ku Jogi Amerika. Mhm, uhereye amajiga kwitse.
Jewe ndi hano mu karere ka Rubindo mu murenge wa Mbogo no numpizwe ijya Amerika.
Mu murenge wa Mbogo havugwa make.
Yego, ubungubu mu murenge wacu magingo yanga ya mafuta hari navuga yose.
Avuga ngo imuhanga kabisa turabakunda cyane. Ubu turi mu gihe cyo gushaka ibikoresho by'ishure kuko amashure atangura vuba. Urakoze Akimana Eric. Abandi aho muri mubiki amakuru avugwa aho muri iwanyu nayahe. Ico mugona kuyo twabashikirije muri ino ndwi turiko turasozera ku ijuru rya Amerika nicahe urubuga ni rwanyu. Yves Bernard na wenyine aratwandikiye kuri Facebook yacu ngo amakuru ahaherereye ni kibazo cy'uruzi kwa ntahangwa rwabomoye ibarabara ryinjira kumugoboka. Umushikiranganji ngo yari yamenyesheje ko imvura y'ukwicenda k'umwaka uheze izogwa ntahangwa hamwe n'ibimanga byahejeje gusanurwa ariko ngo siko vyagenze. Ati turasabye yuko rero iryo barabara ryo sanurwa. Ku murongo wa telefone turafite kandi na ngenda kuri yo ikaze ku ijuru rya Amerika.
Ego namwe yebye kabisa murakoze.
Mhm, uherereye cyangwa ndakuri? Mu gisagara cha Bujumbura havugwa make. Mwekana twe bwa kavura kahazindukiye kandi no mwijoro kaguye ariko aho bitandukanye nuko ubundi twatumaze iminsi mu bukanye bwinshi ariko ejo hiriwe hashuje twizera ko biza kugenda gucyo onye mu masaha ari imbere
yanu
muhezagiro w'Imana hako kabura kuboneka ngenda kuri iyo na makuru dusangiza ni vyumviro ku makuru atandukanye agiye aravugwa cyane
yeno vuga kuri aya makuru yo kuvuga yuko leta ivuga yuko twoterera amahera y'amatora kabisa tubona yuko abantu bato batizwe bitubiritse umukanda munda kuko hari ubukene budasanzwe rero wumva ifate nko ku muntu aronka 50,000 akatazara yatangamo na radio n'inzu nka twebwe dupanze bitabi dusanga kabisa duhangayitse gose mugabo yo bavuga ati umwe wese kuciyumviro kiwi watategeko libaye mwaho onye abari basanzwe bayatanga n'uwindi bo yatanze ariko twebwe tuce tubona ko ariko duziri ku mugozi munda nka twebwe tutifite kabisa
barizeza ko azo biganiro kugira ngo mushobore kuvugana ingene ayo matora yotangwa kandi atagahati yuvuze ngo abantu bato bato hari imigwi myinshi Evariste nziko banyankaya dutangarije avuze abanyeshure aravuga abirimizi aravuga abakozi ba leta wowe uri muwe wahe mugwi muri abo bose
nagiye nkombwa nk'1,000,000 numva ibyo cyabigenda gute ndari hamwe inzu na rasi
wowe uri mu wahe mugwi none uri umukozi wa leta
umukozi yakorera umuntu yakorera uwikorera utwiwe nyine
muri ibyo 40 ukumva ko utoshobora gukura ko n'5,000
dore wumva harasiyo ndwaje n'inzu y'abandi wumva byose bigenda gute ni wa mugozi nyene leta ikigumi cyuzuri ku mugozi munda nyene nta kundi umuntu yari nguwe
ukabona ko byogenda gute
ye mbona yuko yari ku ruhande rw'iwanjye nk'umuntu ahembwa amafaranga nk'ayo kabisa ibagiye kuraba kuko mbona yuko atawe twoshobora kuyakura ko nakunyu n'ibiki kandi hari abantu bahembwa abajya bakinga amateka nibo bari bakwiriye kugera n'abakenguza amateka bagiye nyine bahembwa amahera ya leta nyine erega ajya dutangamo ikori nk'iyo umuntu aciye utuntu niko bari kuvuga ati reka turabe anya bari dukatamo ayazo kuva mu matora
urakoze cyane gose ngenda kuri iyo kuri ibyo vyiyumviro vyawe ijwi rya Amerika rirumvirizwa na bose baba abanyagihugu batandukanye canke abategetsi batandukanye ivyumviro birabashikira hama kandi baravuga ko hariho n'ibiganiro bizoba imbere yuko hagira igitangura gukogwa ariko hariho n'abatanguye kuza barayatangura koze ngenda kuri yo
kanamwe bwe murakoze munda mukirize nabo kugije Amerika wa mukora nabo si watatanwe nguye n'umurakoze
ubutumwa burashitse ariyo kandi na sengiyumva kundi murongo wa telefone sengiyumva ikaze ku ijwi rya Amerika miriwe neza uherereye gasengiyumva Ibujumbura mu Burundi hari kwavugwa makinga hi Bujumbura. Winga bwije minus 5 kimenye ariko ambira ko agira inguvu nyinshi ngo akumve bisigura ko nabari ko baratwumva ruko nyene uduza ka drinks ngiyumva.
Ubu muranyumva?
Ubu ni sawa. Ni iki umbyo cyane?
Ariko ndababwira ko ari amahoro.
Hari amakuru dusabikaniriza canke ico uvuga ko yagiye aravugwa ijya nino muri ino nzu tiko turasa nk'abasozera
bena shaka kuvuga kuri baki abantu bashaka kwinjizwa mu ishyirahamwe kifatate kafede Burundi uko ko nabibonye ahandi twebwe ishyirahamwe turimwo bita ofisi rwa serivisi bene bazakobokira nk'uko kuko umwisi kwa serivisi byamwo ushaka rikorera muri sire na cyo nyene n'ibyo abafatiye ba mu nzu rero boraba yuko bongera bakabyumvikana ngene bigiramwo ku kushaka kwiye
sengiyumva imbere yuko ugira ubandanya kugira ngo n'uwo twumva ari mu gihugu cy'u Rwanda canke mu Burundi atari yakurikiye iyo nkuru uri kuravuga sinkekeranya ko ari inkuru umenyesha amakuru wacu Raymond Zimana yadushikirije avuga yuko hari amahera atozwa ku nguvu ku bakozi bo mu nzu bari mu ishyirahamwe CAPED wowe nawe uti hari indi ishyirahamwe abakozi bo mu nzu muri kiyemo
ko kitwa umwitsigirwa service kandi cyemewe n'amategeko kuko hoho winjiramo ushaka bagusaba imaheri 2600 kugira winjire hamba bakakurangira akazi bikitse kakakunanira cyangwa ugasanga ukashoboye ukagenda ukarifuka bakakurangira akandi kandi haraba n'amanama kwezi iyo mu mpera z'ukwezi ahanahana ibyumvira ingene ishyirahamwe rizorobandanye aritera imbere
ayo mahera 2600 maze kuyatanga ucinjira mu nyuma urabandanye utanga canke vyifata bigenda gute
yewe uko nabibonye nta yandi mahera utanga kuko baraheza bakaguha bake yerekana yuko uri umufasi wo mu nzu ama ahasikaye ishyirahamwe ingene rigenda riramara imisi habonetse ikindi kintu imbere abanywanyi ikongera ikageza imbere uwarishiye
mugahura kangahe mu kwezi canke mu mezi angahe
gira inama rimwe mu kwezi kwa mungu uhereza ukwezi
mukungurana ivyiyumviro n'abakozi bo mu makartiye atandukanye y'igisagara ca Bujumbura canke n'ibice bimwe bimwe
ni mu makaritiye yose yo mu gisagara cya Bujumbura kandi baratunganije n'uburaro ku buryo nk'umukozi iyo yabuze ahantu ashobora kuryama bamwereka hatunganije neza bakanagufungurira mbere bibaye
urakoze cyane gose nsengiyumva ku vyiyumviro vyawe hama tukwifurize kuguranirwa mu vyurimwo ngaho I Bujumbura no mu kazi kawe ka misi yose
ego kandi muzosubire gushyiraho utubitewo mwe nawe nje niya tusubire tubabone kuri
twe na Bujumbura niya tuzogerageza dusubire kugashira urakoze cyane gose ugire umunsi mwiza
murorani
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni ku munsi wa gatandatu mwisanzure mu kutubwira makuru muri ko murabona ayo mwabonye muri nonzwi turiko turasozera canke ivyumviro kuyo twagiye turabashikiriza ku buryo butandukanye Facebook yacu ni radio yacu VOA kandi aho murahasanga n'andi makuru yandi atandukanye nkuko nsengiyumva yarabivuze hariho n'utuvideo tundi dutandukanye natwo mushobora kuza muragira ico mutuvuze ko
She got the boy, me, he wants something. Check no rhyme, no long something. So we lay down for that time. Say, me a shoot harder than Van Damme.
So, second in Olivier Kumurongwa telephone, Olivier, he calls. Where did he go, Olivier?
Murumonge,
mwimbo wa mafi, warabonetse, muri kino gihe cyane.
Ego turabona n'inkenya gusa sinyinshi cyane
na makuru dutangariza wabonye nico uvuga kuyagiye arashikiriza wicaye ku ijwi ry'Amerika
nge nagomba kubabwira kubijanye n'agatiga k'abantu
murumonge
ego je ndabona kumye amyinshi y'abarovyi arigeze kuba hari igikorwa gikorwa n'abantu b'abakenyeze ku myeha ama barabirukana none tubona ajeho naciye mbona gikorwa n'abana bakiri batonya tuzi ko abana ikibazo cyabo cyari ku ntebe y'ishuri basaba rero ko kugira igikorwa kugira abo bana babakure nk'uko babigiriye abakenyeze
uvuze abana twumve ko ari nk'imyaka ingahe ingahe ga Olivier
kenera wone nk'abi imyaka 10 n'ishya ari munsi y'imyaka 15 bakabasaba yuko abo bana bo bakura yo kugira basubire ku ntebe y'ishuri
babikora mu mwanya w'ishuri
n'abantu bagendana n'abarobyi bagumana nabo barobyi no mu mazi barajeyo umwe mu ngero ngira kuroba n'icyo nibaza
Iyo nkuru umunyamakuru wacu Alanye Virankunda yarigeze kwikora ko mwaka wahera ico gihe cyabo bakenyeze abakenyezi bobo akazi bakora karako gukinjikira gutekera abarovyi abo bana nabo niko kazi none bakora batekera abarovyi ngira ngo abo vyiga baravyumvise kandi natwe tuzoheza dusubireyo tuhakorere kuko twari twakore kuri ivyo vy'abapfaso nibo babashinga ntawe bari baridoze ngo babatana imihana gutyo ugasanga ingo ziriko zirasambuka Urakoze cyane gose Olivier ngaho mu rumonge mu gihugu cyo Burundi.
I got the look, I got the sauce, I got the money and I got the swell. I got the look, baby, wine to the groove. So baby girl, wine, ta-ta-ta, drop, ta-ta-ta, pull up in the club and wine, yeah,
turizera ko weekend iri kiragenda neza hambavu yo kudusabikaniriza makuru no kutubwira ico mwibaza ku makuru twagiye turabashikiriza murumva yuko natwe ca tugenda turabashiramo uturirimbo kugira ngo weekend ibandanye iryoha twose kandi nimbona ku murongo nimbona ikaze ku juri rya Amerika nimbona
ego yo so murakoze
urakomeye
ndakomeye ni ego
numva ka weekend wagatango inyuma hari habavugira yo canke na karadi
weekend ya tangu ye meteza munara chitoshe
eh charugombo canke cha bujumbu
charugombo
eh
turashima tumeze neza kavura karagwa
aha ariko ndagusabe nimbona ndagusaba imbere yuko tubandanya uzimi radio iri ruhande yawe kuko mu telefone uratwumva neza iyo uvuga iri radio bica bitugaruka ko abatwumva nabo niborohegwe
reka bayigabanye
niba yizimye canke ba ego
bayizimije
urakoze cyane nimbona namakuru dusabikaniriza canke nico gira ko yabaciye ku ijuru rya Amerika muri nonzo.
Okay, nashaka kuvuga ku kintu kijanye no gutera amatora. Kijanye no gutera amatora, gutera amatora ndakeka bugira akaduzura atera umuntu wari wese ashaka byumvamo kuko nta muntu adashaka yuko amatora azogena neza mu gihugu cy'u Burundi cyacu. Abanyagihugu twese dukunda igihugu cyacu. Nta n'uto kwifuza ko amatora aba. Kandi mu mahoro no mu mutekano. Iyo nashaka kuvuga kijyanye naho ngo kuvuga ngo umuntu ngo baba muhize ngiriki n'ibiki ndaheka hazotera ubushaka nta kibazo kiri muri
nimba atari banga wewe warabikoze cyangwa uzobikora
kenzo bikora ijana ku ijana kwe
mugabo ukavuga ati utabishaka nta gahato
ndakeka utabishaka nta gahato
urakoze cyane gose nimbona ugira umunsi mwiza ngaho mu rugombo ntaracu bitoka mu gihugu cy'u Burundi.
Ndashaka kugira icyo ndabasaba. Mpereza akaririmbo ka Jason Derulo bitwa Wala.
Kitwa Wala. Inasa kimenye muhinga bw'ivyuma mbwiye ngo ndakubwira ati nikaboneka n'amarembo ariko kabuze hacaba urugwanko hagati yamwe nawe.
Oya nta urugwanko.
Yego urakoze cyane gose nimbona.
Yego nange murakoze.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kuwa gatandatu urubuga bari rwanyu mutubwira amakuru avugwa ahiwanyu mukagira ico muvuga ku yari ko aravugwa canke yavuze muri nondwi turiko turasozera urubuga ruracari rwanyu.
One to the Revin and me rover. No friend they are with them lover. Your sand drinks all over. Ready to work with crazy young over. Somebody please call me.
Abafite Facebook imbere yanyu murashobora kuja kuri VOA radio yacu gucyo mukagira amakuru mudusabikanije muciye ku rubuga rwa Facebook yacu hama tukayasangiza abari kubarumva ijwi rya Amerika barijya nino ariko mu kubarindira turafite Samuel ku murongo wa telefone. Samuel ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uhereye ga Samuel.
Yendi mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura muri zone Nyakabiga niho ndi.
Nyakabiga ya kangahe?
Nyakabiga ya mbere
impande ya Kasoko.
Oya
ni musigatwe ndiye
mu kidamu mu Rwanda niyo niyo magazi nyine kwibaraba
ku musigiti
ku musigiti niho ndi ndamura hazi
bene byo genda gute
barahabaye
twarahakoreye umwanya utari muto
ega ebera ni hondi kabisa ni hondi cyari
nuko rero Samuel na makuru dusabikaneza canke n'ivyagiye biravugwa ushaka kugira ico terereko
je ne gagiye biravugwa nagomba kugira ico ntereye ko kubijyanye n'ibwiriza shingiro ngaha mu Burundi wacu madinisi nimwa numva ku maradiyo ku mbuga ngurukana bimenye bicana cyane wako amajewe ikintu nagona icyumviro cy'uwanjye mbona nuko ibwiriza shingiro je kubandi wanjye mbona ko gihinduka kuko igihe rihindurwa amahari hahe imyaka 10 ningahe mwake gihe rihindurwa hari mu minsi y'intambara abanyagihugu bafite imitima ya yararutse benshi bafite ubwoba n'ubugiye cyo mbona nuko tujyana n'ibihe ibiza shingiro rigahindurwa kagara ni
ico ugaya ryari rihari ni nita Samuel nti dushoboye kumugumana ku murongo wa telefone ngira ngo ni twasaba ku murongo turamugarukana ariko mu kurindira turabandanya twakira andi ma telefone azava irya ni
No friend they are with them lover Your sand drinks all over Ready to work with crazy young over Somebody please call me Because we wanna release the beast on me Somebody please call me Because we wanna release the beast on me Yeah, I go stand my door If you whine it for me I go stand my door So baby whine it for me Yeah, ever, ever.
I got the look, I got the sauce, I got the money and I got the swag. I got the look, baby, wine to the groove. I got the look, I got the sauce, I got the money and I got the swag. I got the look, baby, wine to the groove. So baby girl, wine, ta-ta-ta, grow, ta-ta-ta, pull up in your club and my habits. If you give me love, I'll give it to you. If you give me love. So baby, wine, ta-ta-ta, grow, ta-ta-ta, pull up in your club and my habits.
Yeah, yeah.
If you give me love, I'll give it to you.
Oh, you, oh, you, oh.
Wine is for me. Oh, baby, shake it for me. Roll it for me.
Another one for the girl.
That's full and the beat. Oh, take you, oh yeah. Same daddy, number one. Oh yeah.
Ijwi ry'Amerika. Tuko turasa nk'abasozera kino kiganiro dusigaranye iminota 18 gusa ariko muri iyo minota 18 turabandanya twakira amatelefone yanyu ahatandukanye kugira ngo mutubwire ariko arahavugwa canke naho mutubwire ico mugona ku makuru atandukanye yagiye araca ku radio Ijwi ry'Amerika ikiganiro ni muri isanga muri kumwe na Joy Diane na Hazo muri studio y'Intwi Karirimbo nako ni harukuntu ka King James harukuntu bimeze gute ngahi wanyu namwe
urukundo rutambanye inge narakubonye sinakwemera kugenda urubuhungira bwanje nawe urukundo ufite ukunda n'uburyo wihariye ngahora nisekera harukuntu bigenda ugatuma nubaguze nubaguze harukuntu bigenda harukuntu bigenda
kumurongo wa telefone turafite kandi na Noah ikaze ku ijwi rya Amerika na cyane cyane mu kiganiro muri Isanga tuno mwanya.
Nanjye murakoze kwa muduhaye ikaze kabisa kandi tubifuriza n'umwaka mushya.
Urakoze cyane urawuronkamwo ibyiza byinshi.
Igihe kinarengeze icyo ntere cyangwa ikabazo nabaza bari amakuru batangaje yari ishyirahamwe ry'abigenga batangaje bavuga ko mu Burundi hoba harapfuye abantu bangana kuriya yewe n'ikintu nabona nabasaba ni uko babasha byibuze kuko ibyo bavuga bitangaza bari hanze ikintu nabasaba ni uko baduhumuriza byibuze tukajya twumva ko mu gihugu cyacu hari amahoro natwe nubwo hari hanze tukumva bakajya batubwira ati Murundi umwaka urarangiye abantu ntabyononekaye abantu bapfuye ibintu nta mahoro tukumva yuko twatahuka mu gihugu cyacu nta kibazo ariko kujya badutangariza nta makuru ntari yabatubwira baduhe nk'uyu cyamugongo nk'iriya ngo abantu magana barapfuye kandi ukurikije ntacyo tujyayo hari igihe ujyaho ugasanga nta kibazo gihari ubwo urumva ntabwo ibintu baba barimo kudukorera ntabwo babishimiye.
Wowe uri Murundi
ubwire bibi
ukaba uri he?
Yewe ndi mu Rwanda.
Uri mu gihugu cy'u Rwanda uhari nk'impunzi cyangwa uhari nk'iki?
Mari nk'impunzi.
Hama mugabo ukazi urakubitira mu gihugu cy'u Burundi?
Njya nkubiterayo kabisa buri uko amezi nk'atatu ashize cyangwa ni nkubiterayo nkareba uko ibintu bimeze.
None kubera iki uhitamo kuguma mu gihugu cy'u Rwanda?
Ni uko aba ariho ndimo ndakorera imba ni mu gushakirishira ubuzima.
Urumva rero uhari nk'uri ko arakora imirimo yiwe ntuhari nk'impunzi?
Mpaye gutya ariko n'ubundi nicyo cyaje kinzanye ariko nyuma yaho mbonye yuko ibintu buke nadutse mvuga tureke njye simbira mu rugo iwacu ndebe uko bimeze.
Urumva ibyo uri kuravuga nibaza ko ari icegeranyo cishira hamwe Ligue Iteka cy'umwaka w'2017 cavuze ko agateka kazi nta muntu ku bwabo byifashe muri ico cegeranyo barasigura uko babonye byifashe hama akatari gake. Ansher niko yagize baramubajije ico kibazo ati ntimuri mu Burundi. Ansher niko yagize arongoye iryo shamwe rigiteka mu kiganiro muri Isanga na mugenzi wacu Thomas Kamirindi aho yamutumira ico cegeranyo kimaze gusohoka barabajije ati ntimuri mu Burundi ariko ivyo vyabaye mubizi gute. Yaragarutse aravuga ingene batororokanya amakuru ingene bayaronka. Nuko rero nibaza yuko ari byinshi ushaka kubandanya umenya urashobora gusubira kuri radio yacu site yacu hama ugasura kumviriza ico kiganiro harimo ni jwi ryabo mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi co bagona kuri ico cegeranyo. Urakoze cyane gose Noah ngaho mu gihugu cy'u Rwanda. Turafite kandi na Stanislas ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Banje kubasuhuza.
Urakoze cyane urakomeye nawe?
Ndakomeye cyane mu Rwanda i Kigali. Aba ndi mu murenge wa Buruga. Ni Stanislas karahanyuze.
Karahanyuze Stanislas.
Buriya rero bitewe n'ibiganiro mutugezaho byiza cyane banje kugira ngo mbashimire. Ubu ngubu mu Rwanda akavura karaboneka nta kibazo. Turimo turatera n'amasaka n'ibishyimbo birenze. Icyo nagira ngo mbabwenge nagira ngo mbashimire kuko mutugezaho ibiganiro byiza cyane kandi bitwubaka. Murakoze cyane.
Urakoze cyane rwose Felicien. Amatelefoni nk'ayo atera intege abakozi bose b'ijwi rya Amerika. Urakoze rwose ugira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda. Sasa kandi na Felicien ku murongo wundi wa telefone. Felicien ikaze ku jugi Amerika.
Turanje kubasuhuza.
Urakomeye?
Turakomeye hano mu Bugande. Urebye muri rusange ibihe ni byiza, hari izuba, abantu barimo gusarura imyaka yabo. Gusa amasoko niyaba ubona atagenda neza, gusa muri rusange ibintu ni byiza kandi natwe tubashimira ko mukunda kuduha umurongo wo gutanga ibitekerezo. Muri rusange ni ku bintu bimeze.
Nawe wari gutera intege abakozi b'ijwi rya Amerika rero.
Yego.
Urakoze cyane rwose Felicien.
Okay.
murumva yuko rero urubuga bari rwanyu hayo ico mugona kubiganiro vyacu amakuru yabaye ngahi wanyu tutashoboye kumenya canke twamenye tukabatangariza mukamushaka gusubira kugira ico muyavuga ko misi yose ya gatandatu umwanya ni rwanyu WhatsApp mudutora ko ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe turi no kuri Facebook adresse ni VOA radio yacu.
Ukuntu nagira disoni bakwereka.
Inyuma ya Felicien ari mu Buganda turafite na Sabimana. Sabimana ikaze na uherereye he?
Yo ndi mu Burundi.
Mu Burundi amagana he?
Burundi mu ntara ya Ruyigi mu kata wa Tanzania.
Mu ntara ya Ruyigi na Kavubu.
Yego na mahoro turashima Imana.
Na makuru dusabikaniza canke n'ivyumviro bitandukanye ga Sabimana.
Ni cyumviro gisanzwe. Ndambere na kwa manzo vuga ku ijambo ryavuzwe na Perezida wa Amerika
Donald Trump.
Eko avuga ku bijanye na Afrika.
Ndambere
nibaza yuko kubera ko ku mbuga ngurukana bumenyi ariko havugwa amajambo menshi nibaza yuko nkuko bamusabye ko yosaba ikigongo yagerageza gusaba ikigongo cyangwa akavuga impamvu yavuze rya jambo.
Uwo kwibutsa icyo yavuze abatashoboye kubikurikirana.
Iyo nabonye avuze ngo les africains sont des pays merde.
De la merde. Muyandi majambo yoba yaravuze yuko ari ibihugu vy'amazirantuke byatangaje n'ibimenyesha makuru bitandukanye byo ngaha muri Amerika harimo ibikomakomeye nka za CNN.
Bisigura ko kumbura afite impamvu yaba yarabivuze. Nayo ugasanga kumbureho bahabaye babihinduye kumbure mu rurimi
rw'Ikirundi. Abashikirije ayo makuru yo nk'ijwi rya Amerika natwe twarabitangaje uko vyahinduwe niko vyoba vyaravuzwe.
Sawa dina za ko mushikira cyangwa akavuga impamvu yayifuza hanyuma ikindi nacyo eke ino mu bihugu bya kanye arabwiriye yo bato inzi ikitudura bivako hawe duca zareka twaba kwa ese muri ibyo bihugu by'abazungu nabyo nk'iyo muti oho byifashe
ko hagwiriye iki
ikibazo cy'ubushomeri.
Ikibazo cy'ubushomeri iyo nta muntu yo kwemeza yuko atahavugwa ubushomeri ariko nkumbure ngira ngo ibintu birarutana. Ariko ngerageje nubwo ibyo mvuga bitega ijwi rya Amerika rijewe ndiko ndagerageza kuraba nabaye muri ico gihugu cy'u Burundi no ngaha nuko hariho ubudasa kuko ngaha anye hariho benshi bati nenaguza ubuzi butandukanye nubwo amashuri baba barayize ngira ni naho bica biza kugabanura gatonya ubwo bushomeri. Ariko kuri ico kibazo naco haruvuze cerekeye iyo mvugo yoba yarakubabaje tugutumire ku munsi wa mbere Sabimana mu kiganiro muri Sanga mugenzi wacu Fidele niyo ngabo azobigaruka ko nabatumire banonosoye iz'imvugo na politiki kugira ngo wumve ico babigonako.
Ego ikibazo nuko ntazuhafa ndo nka kanye ho gushikiriza ikiciro
ntacura bahagufi radio utwo tubazo wabajije ubaza ko yose ari kigongwe canka togisaba uzogerageza uwumvirize ico abahinga babivugako.
Hanyuma hari kimwe nacyo
mugabo unyarutse kuko turafite n'uyundi ku murongo
hari kintu twige mu dukunda gutembera mu bihingwa bitandukanye basura yuko utegeza nimero z'amenyesha makuru
mpuzamakuru
cyo rero natusabye ku ijwi ry'Amerika ariko ntazobigezwe bamwe
turafise nimero y'akazi ariko twayikubwiye reka Innocent Kimenyi agusigarane ku murongo wa telefone hama ayiguhe ariko nabandi bose bashobora kuba bakeneye gutora abamenyesha makuru b'ijwi rya Amerika hariho nimero ya WhatsApp twabahaye mushobora kuza muradutora ko imisi yose ni guteranya rimwe kabiri gusa kabiri kane kane rimwe rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe umenyesha makuru ijwi rya Amerika wese mushatse mushobora kumutora kuri WhatsApp y'akazi urakoze cyane rwose
yego murakoze rwo ntarego mpeze hudandika
deka Innocent Kimenya kugumane hamaze guhe turafite kandi Eric ku murongo wa telefone Eric ikaze ku ijwi rya Amerika Eric
urakoze
uherehe nawe ga Eric sabwe
yemereye kandi ari sende kandi ari sende mu gihugu cya Congo
mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo urakoze cyane gose go Eric turakumva namakuru dusabikaniriza canke nico uvuga ku makuru yatangaje urya nina urakoze cyane menyesha makuru yacu Vedaste ngabo yari yadutangarije iyo nkuru aravuga yuko mugabo hari habatashenye ko bari kwaronswa duke barake mu ico kibazo c'abari videos bavuga ko baronkeje udushitingi duto urakoze cyane gose Eric ngaho mu ikambi ya Rusenda sabwe kubera amatelefoni yo mu Rusenda kenshi waruvuze gutega Eric
akibagira ndabakoze kwitunga umwaka mushaka muri Musari abantu bari mu makamba atandukanye b'abarundi bahuye ikibazo cya politiki y'Uburundi
urakoze cyane gose ubutumwa burabashikiriye urakoze cyane ubutumwa burabashikiriye urakoze cyane gose urakoze gose twakiri telefone ya nyuma ivuye kwa Christian Christian ikaze ku ijwi rya Amerika uherereye he
halo
wi ikaze Christian
yego murakoze ibujumbura
ibujumbura ayavuga ibujumbura cyangwa icyo uvuga kuyavuzwe muri make kuko dusa nk'abari ko arasozera ikiganiro
ngo reka dusozere mvuga gusa yuko bijya bintu president Trump yari yavuze yaba bajya abanyafurika batari bakeye n'ukuri gusa jyewe ndibaza ikibazo kimwe yetwe president ujya president Trump yaba ari umuntu akomeye mu mutwe cyangwa yaba ashaka kuroboga
arakomeye arakomeye ibyo sinatwebwe tubinje kubyemeje
narumvise yuko hijya yeje ngo bari bagize bamugiriye ama exam hari hageze ko bamugiriye ama exam yo mubiri mugabo se numvise baravuze yuko ikibazo cyo mu mutwe wiwe batagipinga urumva yero ashobora gusanga rega hari abantu baba bari hejuru y'abandi batwara abantu bakibaza ngo barakomeye kumbe barafashe kera
kugira ngo tugumaye muri kwa kubahanaga Christian ndagusabe ku munsi wa mbere uzobe hagufi radio ijwi rya Amerika tubasesangure n'abasesanguzi batandukanye kuri ayo majambo yababa bati utari rose ntacu uzokumviriza abandi ariko tuzogerageza reka akanimero kawe turakabika urakoze cyane gose Christian ikaba akoze n'abandi batandukanye twasangiye ijambo muri kino kiganiro muri sangacu no munsi wa gatandatu mumvise cari gishimikiye ahanini ku makuru mwagiye murumva ku makuru twabashikirije mukagira ico muvuga ko mwakoze gose cyane zimva mutima na Lidiane nahazwe muri studio y'indwi Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda yakoze Innocent Kimenyi ari mu buhinga bw'ivyuma ikaba akoze na bagenzi banje bose badufashije gutorokanya kino kiganiro mubandanye mwumviriza ijwi rya Amerika mundimi zitandukanye turaza kongera igihe cy'isaha 12 ku makuru azwari gezweho kano karirimbo kace kabandanya ka baryohera kari kasabwe n'uwitwa Samuel Nimbona ari mu ntara ya Cibitoke.
Shimmy, yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow, la, la, la.